Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi turi ku munsi wa gatatu itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2019. Muri kumwe nanje Aloise Bigirimana na mugenzi wacu Frederic Nkundikije ahavaza kubashikiriza amakuru yo mu karere nayo akabagizwe naya. Mu Burundi abasivile bagiye kwinjira mu rwego rw'igendereza inyuma yaho abashinga amateka bemereye integuro y'amategeko mashasha agenga urwo rwego. Mu Burundi kandi ni inkuru yerekeye umugambi w'ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'ubushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi ujanye no kurwanya ikibazo cyo gufungura nabi mu ntara ya Ngozi. Turabashyira ku mayangi inkuru yerekeye abahoze ari abarwanyi mu mugwi FDLR basubijwe mu buzima busanzwe bwa gisivile mu gihugu cy'u Rwanda, tutibagiye n'ikiganiro Amerikana. Ayo niyo makuru tubashikiriza mu karere, ariko imbere yaho reka dutangurire kuri aya makuru avugwa hirya na hino. Tugira mushikirizwe nanje Aloise Bigirimana. Turahera muri Afrika. Leta ya Uganda hamwe n'igisata cyawo nicita ku magara cita ku mpunzi HCR bariko barasaba abafasha mu buryo bw'amafaranga gutanga imiliyoni 927 z'amadolari y'Abanyamerika zo gufasha impunzi ziharurwa ku miliyoni 1.2 ziri mu gihugu cy'Uganda. Kuba ari igihugu kibanyi n'ibihugu biri mu ntambara, Uganda bwakiriye impunzi zirenga 1 million zigizwe n'abavuye muri Sudani yo mu manuko muri Kongo hamwe n'Abarundi. Amafaranga asabwa na HCR azofasha kuronsa amazi, imfungurwa, uburaro hamwe n'ibindi byankenerwa mu buzima bw'impunzi, nkuko bishikirizwa n'umukuru wa HCR mu gihugu cya Uganda, James Hesemani. Igisirikare cya Nigeria cyarimuye abanyagihugu bashika ku 10,000 babakura mu turere duterwa n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya Borno, nk'uko byashikirijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ejo ku munsi wa kabiri. Utwo turere twaranzwe no gutana mu mitwe gukomeye hamwe n'imitego ku basirikare baba baherekeje abasivile babakuye mu mihana babamwo babatwaye mu bisagara binini binini. Igisirikare cya Nigeria cyari kimenyereye cimura ibitigiri binini by'abasivile kibakura muri ivyo bice mu gihe haba hategurwa ibitero bikomeye ku muhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Mugwe abahinga bava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS bashitse muri Pakistan ejo ku munsi wa kabiri gufasha guhangana n'ikiza cya SIDA cihaye indaro muri district yo mu bumanuko, aho abarenga 700 bagizwe cyane n'abana basuzumwe ko barwaye uwo mugera mu kwezi guheze. Abarenga 80% banduye bagizwe n'abana bari munsi y'imyaka 15 y'amavuko, nk'uko bishikirizwa na Dr. Maria Elena Filio Borromeo ayoboye igisata cya Oniki rwanya SIDA muri Pakistan na Afghanistan. Borromeo avuga ko boba banduye uwo mugera hakoreshejwe inshinge zanduye canke boba batewe amaraso yanduye. Uwo mutegetsi avuga ko amatohoza ku nyanduruko yayo akenewe, kandi ko abo bahinga bagizwe n'Abanyamerika hamwe nabo muri OMS biri mu byabajyanye muri icyo gihugu. Abatalibani hamwe n'Uburusiya barasabiye hamwe kuruna n'impuzamakungu rw'abasirikare barongowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bava muri Afghanistani. Umukuru w'Abatalibani yagiriza abo banyamahanga kuba ari bo ntambamyi y'amahoro mu gihugu cya Afghanistani. Mula Abdul Ghani Baradare, umunyepolitike w'icegera cy'umukuru w'Abatalibani, yashikirije i Moscow ahari hakoraniye intumwa za Leta y'Uburusiya na Afghanistani hamwe n'intumwa z'imihari ya politike y'ico gihugu. uyo mubonano ubaye mu gihe kuri wa gatatu abatalibani hamwe n'intumwa za leta ya Afghanistan batekanya guhura hagati mu gihugu kugira kuganira ku gutsimbataza umugambi w'amahoro mu gihugu cyabo. Abashirahamwe aharanye agateka kazi na muntu ariko arashikiriza amakenga ku manza zo gufa ziriko ziracirirwa abakekwa kuba barifatanije n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu mu mabohero yo mu gihugu cya Iraq mu gihe Bagdad muri iyi ndwi yaciriye ubwo gufa Abafaransa batandatu bahoze muri uyo muhari. Amnesty International ivuga ko ihagaritswe umutima nuko izo manza zisa no kwihora atari gushikiriza ubutungane nyakuri. Ufaransa ku munsi wa mbere bwashikirije ko bwasavye ubuserukizi bwabwo i Baghdad gufata intambuko zikeneye kugira Irake izo manza ihagarika izo manza zo kwica ariko abagirizwa bagahanishwa ibindi bihano. Igihugu cya Iraq cyatangwe gucira imanza abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu mu gihugu hamwe n'abanyamahanga inyuma gato yaho ico gihugu gitangarije ko cyatsinze urugamba mu kwezi kwa 12 mwaka wa 2017. Muri Afrika tugaruke kandi Peter wa Mutarika yararahiye ejo ku munsi wa kabiri mu mabanga y'umukuru w'igihugu cya Malawi mu kiringo kigira kabiri akaba ari nyuma y'amatora imigambwe ikomeye itavuga rumwe na leta ivuga ko yaranzwe n'ubusuma.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Iyi nkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi mugiye kwishikirizwa na Desire Hatungimana ari i Kigali mu Rwanda.
Umushikiranganji ajejwe umutekano no gukingibiza niwe yari yagiye kuri uno kabiri gusigurira abashingamateka ibijanye n'amategeko abiri agenga urwego rw'igendereza. Komiseri w'igipolisi Alain Guillaume Bunyoni yasiguriye abashingamateka imvo n'imvano y'integuro y'ibwirizwa rigenga urwego rw'igendereza mu Burundi.
Integuro yari inobwirizwa nije kugira ngo itume amategeko agenga igisata cy'igendereza mu gihugu cy'u Burundi ashobora kwisunga ibwirizwa shingiro dukorera kuno munsi na cyane cyane mu ngingo yaryo y'amajana 2:38 aho iyo ngingo itegekanya yuko igisata cy'igendereza mu gihugu cy'u Burundi igira ibwirizwa rikigenga itunganya kongera rikerekana n'ingene kirangura imirimo yacu. Imvo igira kabiri ni ukugira ngo igisata cy'iperereza gishobore gukora imirimo yacu cisunze ibihe tugezemo na cyane cyane mu nzira yo gukinga amabi n'ingorane zishobora gushikira igihugu mu nzira yo kurondera no kwegeranya inkuru zikwiye mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu kugira ngo gishobore gukinga no kurwanya amabi yoshikira igihugu no kubungabunga umutekano mu gihugu cyacu.
Abashingamateka Burundi basaba adatahura izina nyaryo ry'uko rwego bamwe bita urwego rw'igendereza abandi igipolisi cy'umukuru w'igihugu. Umukuru w'inama ashingamateka Pascal Nyabenda ari mu bibaza izina nyaryo ry'uko rwego.
Baravuga ko urwego rwitwa urwego rw'igendereza. Urwego rw'igendereza mugo mu minsi yahera sinzi ko babikora mbure kucyoza uko rwego cyangwa kuvuga kutariko hariho abasanga bavuga ngo ni igipolisi cy'umukuru w'igihugu. None muri aba babiri abavuga ngo ni urwego rw'igendereza abandi ngo ni ipolisi cy'umukuru w'igihugu ingisha umwubaha ni iyihe? Hariho abo bavuga bihenda.
Umushikiranganji Bunyoni ntaca kure mu kwishyura icyo kibazo cy'uwarongoye inama nshingamateka.
Uko twosobanura urwego rw'igendereza ry'u Burundi biri mu ibwirizwa nshingiro ni nayo nyishu ya mbere notangura guhereza abantu ko turavye muri yangingo y'amajana 2:68 vuga ibyerekeye urwego rw'igendereza muhundi ndayisome iravuga neza iti urwo rwego rw'igendereza ni urwego rushirwaho rutunganywa kandi ruronswa inyigisho aha rero niho mca mwumva urwo rw'igendereza icarico rurondere rushire hamwe kandi rwige inkuru zose zishobora kunganira mu by'umutekano w'igihugu w'inzego zacu hamwe n'uwo Burundi mu mahanga kandi ngo bunganire mu by'iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu mwumvise iyi nsobanuro n'akazi rujejwe ngira ngo murumva yuko atana hamwe bisabisana n'abavuga ngo igipolisi ngo cy'umukuru w'igihugu
abashinga amateka b'Burundi barafise n'amakenga ko bagiye kuja muri ubwo rwego atari abapolisi canke abasirikare umushinga amateka Fabiano Bancija Nino numwe muri abashinga amateka bafise amakenga
nyakwa mushikira nganje twari tumenyereye kubona abakozi nka benshi mu iperereza baramugwa n'igipolisi cyangwa igisirikare eka n'ubundi buzi bwa leta mbega ubu muri intumbero nshasha abazoja mu rwego hari ni muzuhara mu bakura mu bagize ibyigwa ibihe mu nzego izihe akabazo ka kabiri mbega hamwe bahugira bava mu gipolisi no mu gisirikare tuzi ko binjizwa bakurikije ibitigiri by'amoko yo mu Burundi ntibizoheza bihungabanya izo nzego mu gihe kwe kwiperereza muri kino gihe ibiraba igipolisi bitaruraba cyangwa igisirikare
umushikiranganji ajejwe umutekano no gukingiriza arahumuriza abashinga amateka bibaza ko gushira mu rwego kugendereza abantu atabavuye mu nzego z'umutekano hari icyo vyica komiseri w'igipolisi Alain Guillaume Bunyoni aratanga umuco
umukozi w'iperereza abari umukozi w'iperereza nashobora kuba ari umukozi w'igendereza ungere abafise amabanga abiri kiretse babene igihugu bashobora kuyitanga bakavuga bati jewe aho mpagaze ntimugire ikibazo nyine nk'agakuru nzokabaha aba ariko arakora icyajejwe naco gituma no mwitegeko birimo uwo muzobona ariko arakorana n'abakozi b'igendereza n'ataze bari umukozi w'igendereza nawe arabijejwe kuba yofasha kugira ngo umutekano ubungabungwe murabaza rero muti mbega kubavuye mu gisirikare cyangwa mu gipolisi ati twiheje ibitigiri kumoko nkuko bisanzwe bibwizwa nshingiro ntibishobora konona haba mu gisirikare cyangwa iyo basanzwe bagiye nta na kimwe bishobora konona na gatoyi kuko abari mu bisata by'igipolisi n'igisirikare iyo bagiye gukorera mu yindi mirimo bashobora kugenda gukora mu gisata kigendereza cyangwa bagenda gukora n'ahandi bagenda nk'abarungitswe muri icyo gikorwa mugabo baguma bari mu gisata bavuyemo cy'inyamiramabi cyangwa cy'intwara miheto baguma banditswemo bagakurikiranwa rero kwari kubahumuriza ntacyo bishobora konona umukozi w'iperereza
abashinga amateka kandi bafite amakenga ku mategeko amwe amwe agenga ihagarikwa n'ifungwa ry'ababa bahagaritswe n'abagize urwego rw'igendereza ababa bafashwe bakabura irengero
birashobora gushika ko iperereza ritwara umuntu kumutuma kanaka mikomine kanaka uyo muntu ntamenyekani yari hagahera iminsi n'iyindi washikira umutware kanaka mustanteri buramatari kuri umutuma w'indi na muto kubera ko atazi uwo muntu iyo ari mbega ko biheza bigatera kumbura iceyi canke bikaba ari nabyo kumbure ugasanga ko n'uwo yajyanywe n'abandi atari mu iperereza cyangwa bitiriwe iperereza habura iki kugira ngo iyo umuntu atwawe n'igendereza bamaze kumushikana aho bamujyanye kwanka ko kumbure inkuru yo hevige igenda kutari ko ntibashikuje igitifu bari bafise yo gushikira uwo muntu kumenyesha abatware kamustane
ku bijyanye n'ibivugwa n'uwo mushinga amateka yigenga yatowe mu ntara ya Bubanza inama nshinga amateka yemeje kandi kuri wa kabiri iyindi nteguro y'itegeko rigenga abakozi bo muri urwo rwego rw'igendereza
ishyirahamwe mpuzamakungu ritaho ifungurwa ku isi PAM rifatanije n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu Burundi yatanguje umugambi tubeho neza inkuru yateguwe ni radio Ijwi rya Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mugiye kwishikirizwa na Diane Ninahazwe ari i Washington DC
umugambi w'ishamwe mpuzamakungu yitaho imfungurwa ku isipam uzoshirwa mu ngiro n'ayandi mashamwe mpuzamakungu y'abagira neza asanzwe akorera mu Burundi. Umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Dogi de Rurema aho yawutanguza mu ntara ya Ngozi ku izina rya leta yemeje ko ari umugambi uzofasha igice kinini c'abarundi.
Iyo uburimyi n'ubworozi biteye imbere amagara y'abenegihugu yasigaye inyuma, ni muri iyo ntumbero umugambi weho neza wiyumviriwe ukaba uzoshirwa mu ngiro n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije n'abadufashanya mu iterambere. Uwo mugambi utegekanyijwe nk'uko babivuze kurangurwa mu myaka itatu, uzotwara amafaranga miliyoni 38 z'amahera y'abanyaburaya, ukaba uzofasha abenegihugu bagera ku bice 20% ni ukuvuga imiliyoni 2 zirenga gato.
Tubeho neza none uzokwega bande hama uranguriwe mu twahe turere tw'igihugu n'ubunyene Deogi de Rurema.
Uzorangurirwa mu makomine 41 ari mu ntara 14 z'igihugu cy'u Burundi. Uzokorera mu bisata bitandukanye bijanye no guteza imbere abenegihugu, bijanye no kugwiza umwimbu biciye ku baronsa ibya nkenerwa nk'imbuto, ifumbire n'ibindi, tutibagiye kugira amagara meza biciye mu gufungura neza. Uwo mugambi uzofasha kandi mu bijanye no guhimiriza mu gukingira amatungo kama nk'amasoko y'amazi hamwe no guhangana n'ingaruka mbi zivuye kwihindagurika ry'ibidukikije. Twavuga ko umugambi ujahageze.
Umugambi tubeho neza uzomara imyaka itatu ufashwe mu mugongo n'umuryango umwe bwa Buraya. Ubuserukizi bw'uwo muryango mu gihugu cy'u Burundi bwavuze ko amafaranga atekanije kuzokoreshwa muri uyo mugambi agera mu mamiliyoni 95 mu manyaburaya. N'amafaranga ubwo buserukizi buvuga ko bushobora kuzokongereza, bukizera ko uwo mugambi ugamije gukingira ibidukikije uzoshobora no gutanga inyishu ku bibazo by'inzara no gufungura nabi. Amatohoza yakozwe mu Burundi mu 2018 n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bufatikanije n'ubw'ikigega cya leta yerekanye ko ubwiyongere bwo gufungura nabi biri ku rugero rw'ibice bya baba 5%.
Ejo ku munsi wa kabiri mu kigo cya Mutobo cyo mu karere ka Musanze muraruko bw'u Rwanda harabereye igikorwa cyo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi mu rwi FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Abo barwanyi bashika ku 600 bari bagiye kumara amezi 7 bigishwa programme zizobafasha kumva politiki y'u Rwanda. Yamara hari abazotegerezwa guca bakurikiranwa ku vyaha vya genocide bikekwa ko kubakoze mu 1994 nk'uko ubutegetsi bw'u Rwanda bubitangaza. Ni inkuru ya Eric Magirubusa umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda.
Cya Mutobo kiri mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze gitangirwamo inyigisho ku bahoze ari abasirikare bagiye gusubira mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi b'umutwe wa FDLR ubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bari mu mbyino zitandukanye, ni imbyino ziganjemo izibumbatiye gahunda za Leta y'u Rwanda ariko cyane zihamagarira abasigaye mu mashyamba hirya no hino gutahuka mu gihugu cy'ababyaye. Uteze amatwi ibivugwa n'abahuguriye mu kigo cya Mutobo barahuriza ku kuba igihe bamaze barigishijwe bihagije politiki y'igihugu. Ku munsi nk'uyu wo gusubiza mu buzima busanzwe abari abarwanyi b'umutwe wa FDLR byari ibyishimo bidasanzwe kuri bamwe baganiriye n'ijwi rya Amerika. Uyu ni Majoro Elias w'amahoro ukomoka mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Muriyumva mutere bo uko twiyumva kubisobanura byambura nyuma y'igihe kirekire tumaze hano abandi barazaga bakamara amezi atatu twituhamaze inshuro byayo ngayo.
abagiye gusubira mu buzima busanzwe nyuma yo kwitandukanya n'umutwe wa FDLR ku bushake abandi bakababoha bakabazana mu gihugu ku ngufu hari impamba butegetsi bw'abageneye kwikubitira ingana n'ibihumbi 60 byo gutangira ubuzima bundi bushya uyu wari ku ipeti rya Serge muri FDLR yatubwiye uko abona iyi impamba
ubwo numva ngo nkanje ngiye rwose nishyizemo ko inkunga ya mbere ndiheraho n'ukugenda mbanza kubana neza nabo nsanze ntafashe cyane cyane no gushishikariza abo bagenzi banjye bo ndasanga bananze kugera mu rugo kugira ngo nisunge inzira banyuzemo bayinyereke neza cyane cyane y'umutekano
ubutegetsi bw'u Rwanda muri uyu muhango bwibukije abari abarwanyi b'umutwe wa FDLR impamvu nyamukuru yo kubanyuza imuto bakiva mu mashyamba ya Kongo mbere yo kwisanga mu miryango yabo Madame Yarivera Mukabaramba n'umunyamabanga wa leta ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu
hari abamaze iminsi badaheruka mu gihugu kandi batabahantu heza ba mu mashyamba nta makuru bazi nta kintu kibageraho nta shuri nta mibereho myiza nta myuga nta ngira ngo ikibageraho ari ikintu kibigusa
Madame Mukabaramba kabona aba bahoze ari aba FDLR nk'abagira umwihariko mu gutuma umutekano w'igihugu udahungabana mu bice bagiyemo
abantu bari abasirikare tekinika z'umutekano mu wamuzizi imbaraga mu wamuzizi nubwo haba hari ikintu kirimo guhungabanya umutekano mu wamukirere rero mufite ibintu byose byo kugira ngo ahubwo namwe mushyire umutekano ku murongo abo musanze ahubwo babifashishe kugira ngo namwe mubafashe
Abasoje amahugurwa barakabaka 600 gusa ijwi rya Amerika yamenye amakuru kuko bayasoje atari ko bose bazakomereza mu miryango yabo hari abagomba guhita batabwa muri yombi komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe bari abasirikare yahamirije ijwi rya Amerika ku rwego rw'ubugenzacyaha rumaze iminsi rukorera iperereza kandi ko hari bamwe bakekwaho ibyaha bya genocide mbere yo kujya muri Congo Madame Seraphine Mukantabana kuri iyi komisiyo avuga ko atibuka imibare y'abagomba gukurikiranwa ariko ku cyaha hari gatozi n'ubutumwa buhumuriza abadafite icyo bikekaho
niba hagaragayemo abafite dosiye zijyanye nuko bijanditse muri genocide yakorewe abatutsi bazabibazwa kuko kiriya ni icyaha kidasaza ni icyaha utavuga ngo kubera ko yatinze hariya uburyo cyaribagiranye harimwo muri bano bashobora kuba barakatiwe n'inkiko gacaca bafite amadosiye agaragara abo bazahamagarwa babibazwe aho baba bari hose hari n'abatangiye kumahamagarwa bari hano mu kigo bakamenyesha ko izo dosiye zihari
icyakora ibyo gukurikirana bakekwaho ibyaha bya genocide majoru w'amahoro na bagenzi be n'akanyamuneza kenje ntabwo babimuteye
ubwoba nagushize nkiva mu shyamba nyumara kwambuka umupaka w'u Rwanda za Libre rero irazi kagira hano ariko mbere yuko igera hano hari abaduha ibiganiro badusobanurira imikorere yayo noneho nyuma yaho iza kuza ariko twaritonye batubwire ko icyari gatozi kuri nyiracyo utarakoze icyaha ntacyubutwa
ikindi ubutegetsi bw'u Rwanda busaba bari abarwanyi ba FDLR bagiye gusubiza mu buzima busanzwe no gukomeza gushishikariza abagenzi babo basigaye muri Congo gutahuka mu Rwanda icyakora nihurizo rikomeye kubasabwa kuba muri uwo mugambi nta mikoro bafite kandi bagomba kuvugana n'abari mu mashyamba y'inzitane aba basubiye mu buzima busanzwe batangiye kugera mu Rwanda mu kwezi kwa 2018 abagore babamwe muri aba bagabo n'abana babo basubijwe mu miryango mu kwezi kwa mbere uyu mwaka burumwe igihugu kimugenera 60,000 by'amafaranga nk'impamba yo gutangira ubuzima nyuma kikazamugenera 120,000 iki cyiciro cya 65 cyarimo Major Bernard Ntuyahaga wakatiwe n'inkiko z'ububirigi gufunga imyaka 20 ashinjwa impfu z'abasirikare 10 b'ababirigi bari mu ngabo z'umuryango ngwabibumbye zari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu Rwanda mu gihe cya genocide aba bose bari muto babyitezwe ko baramuka bataha kuri uyu wa gatatu eka bagira ubusajwe rya Amerika imusanze mu majyaruguru y'u Rwanda
tubibutse inshuti mwese ko mukomwe abandanya kumviriza radio hejwe rya Amerika cyamenyanira i Washington ndetse mu kirundi mu Kinyarwanda uramwe wa mwanya ukiganira Amerika n'icyerekezo cyaranze leta z'umwe za Amerika muri kahise hamwe no muri bibihe tugezemo ikiganiro twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Mwaramutse neza mu kiganiro Amerikana cy'ubushize twarebeye hamwe amavuna amavuko y'urwego rwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho mureke turebe utuntu tumwe na tumwe twumwe ariko natwo duke cyane twaranze uru rwego Perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington niwe wenyine utari ufite ishyaka arimo yategetse kuva mu 1789 kugera mu 1797 abandi ba perezida bose bamukurikiye kugeza ubu baba bakomoka mu mitwe ya politiki Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika weguye n'umwe gusa mu mateka y'igihugu n'uwa 37 Richard Nixon wategetse kuva mu 1969 kugera mu 1974 yasimbuwe na Vice Prezida we Gerald Ford. Ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 10 mu 1973 uwari Vice Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Spiro Agnew yareguye kubera ibirego bya ruswa. Gerald Ford yari depite mu nteko ishinga amategeko Congress. Prezida Nixon yamuhisemo kugira ngo asimbure Spiro Agnew. Inteko ishinga amategeko nayo yahaye umugisha icyemezo cye, maze Ford yemekwa nka Vice Prezida wa Amerika ku itariki ya 6 y'ukwa 12 1973. Ku itariki ya 9 y'ukwa 8 mu mwaka wakurikiyeho, Prezida Nixon yareguye asimburwa rero na Gerald Ford, bityo Ford ababaye kugeza ubu mu mateka umukuru w'igihugu na Vice Prezida wenyine rukumbi utarabitorewe n'abaturage. Aba Prezida 8 ba Amerika ntibarangije manda zabo kubera kwitaba Imana bakiri ku butegetsi. Bane bazize indwara: William Harrison, Zachary Taylor, Warren Harding na Franklin Delano Roosevelt. Abandi bane bishwe n'abagizi ba nabi bakiri ku butegetsi: Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley na John Kennedy. Umwanzuro w'ibi nuko aba Prezida 9 bategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika batarabitorewe, ahubwo ari uko basimbuye ba President bari babereyerera aba Vice President. Prezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatowe mu 2016 afite imyaka 70 y'amavuko, niwe wari ukuze kurusha abandi. Akurikirwa na Ronald Reagan, Prezida wa 40 watowe bwa mbere mu 1980 afite imyaka 69. Uwa gatatu ni George Bush mukuru, Prezida wa 41 watowe mu 1988 afite imyaka 65. Prezida watowe ari muto kugeza ubu kurusha abandi ni Theodore Roosevelt, Prezida wa 26 watowe afite imyaka 42. Akurikirwa na Prezida wa 35 John Kennedy watowe mu 1960 afite imyaka 43. Uwa gatatu ni Prezida wa 42 Bill Clinton watowe mu 1992 afite imyaka 46. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Iyo bavuga ngo Prezida Trump ni wa 45, mu by'ukuri sibyo neza, ahubwo twavuga ko ari wa 44 kuko President Grover Cleveland abarwa kabiri. Cleveland yabaye Prezida wa 22 kuva mu 1885 kugera mu 1889, n'uwa 24 kuva mu 1893 kugera mu 1897. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wategetse igihe gito n'uwa 9 yitwa William Harrison. Yimitswe ku itariki ya 4 y'ukwa 3 1841 yitaba Imana nyuma y'iminsi 32 gusa azize umusonga. Naho wategetse igihe kirekire ni Franklin Delano Roosevelt, yari uwa 32, yatowe inshuro enye mu 1932, 1936, 1940 no mu 1944. Yitabye Imana ku itariki ya 12 y'ukwa 4 mu 1945 atarangije manda ye ya 4 yazize urwikirago. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyemerewe kurenza manda ebyiri zikurikirana. Nta na hamwe byari byanditse mu mategeko mbere ya Franklin Roosevelt. Byari umuco gusa. Itegeko Nshinga ryabihinduye mu 1951 rivuga ko nta Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushobora kurenza manda ebyiri. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, ikigana Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Mwese mkundi radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha. Tuboneye ukanda kanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabwe ivyuma hamwe na Fatuma Kalala yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkunikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Royce Bigirimana. mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.